nkuko byerekanwa n'icegeranyo cy'ishami mpuzamakungu rigwanya ibiturire Transparency International cyagiye habona ku bihugu 180 byo ku isi byakozwe ko amatohoza Uburundi buza mu kibanza c'165. Transparency International rivuga ko ivyo bisigura ko ico gihugu kiri mu bihugu indwi vya mbere vyirayemwo igiturire ku isi, aho Uburundi buzi nyuma y'igihugu ca Iraq bugakurikirwa n'ibihugu nka Haiti, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Korea ya Ruguru na Libya. Ku mugabane wa Afrika, ico gihugu kiri muri 10 vya mbere birangwamo ibiturire byinshi n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Ishirame Oricom rigwanya ibiturire mu Burundi rikaba rinakorana na Transparency International rivuga ko Uburundi butigeze bugira ikibanza ciza kuva mu myaka 10 iheze. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 bwari mu kibanza c'150. Gabriel Rufyiri atwara Oricom yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Twebwe kuva aho tutanguriye kubikorera ko mu mwaka 2006 nuko byagaragaye ko ico gihe Burundi bwari ku rutonde rwa 36 mu bihugu bigiye ko matohoza, ariko kuva ico gihe Burundi ntibwigeze buduga ngo bushobore kurenga ico kibanza nk'ubu bwagumye bumanuka. N'ibintu twibaza ko leta byari bikwiye kuyiha ikigwa murabe nk'ibihugu vya mbere Transparency yashize ku rutonde. Ni ibintu bigaragara neza ko bahuriye ku kintu kimwe kijanye n'ibigusesagwa no gusahura amatungo ya leta, kandi iyo ntwaro mbi iba mu mashirahamwe ya leta, ikaba mu nzego za leta, ikaba no mu bya politiki.
Mu karere ka Afrika y'ubuseruko EAC, Uburundi bukurikirana n'igihugu cya Sudani y'Epfo kimaze imyaka irenga 10 mu ntambara mu bibanza vya mbere by'ibihugu birangwamo ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta. Icyo bikoze ishirame Foricone F rigwanya ikimenyane mpunzi na kamwana wa mama muri ico gihugu ribona ko leta nshasha imaze amezi 6 ku butegetsi yahagurukiye ico kibazo. Gerard Hakizimana atwara iryo shirahamwe kuri mikro y'Ijwi rya Amerika twavuganye ari Bujumbura.
Biraboneka ko kurwanya ibiturire byashyizwe imbere n'ukuri twagadukiye ngurukire leta y'u Burundi ku ngingo nyinshi imaze gufata zigwanya igiturire. Haramaze gufatwa abatari bake, haramaze kurengutswa abatari bake, mbere hamaze guhagarikwa n'abatari bake mu bijyanye no kujya ibiturire. Tutibagiye eka mu bisata byusanga by'ukuri igiturire mu Burundi cyarahagurukiwe. Rero tugashimira leta mvyeyi, leta nkozi, kuko biboneka ko kurwanya igiturire yabigize ibyayo.
Agira ko aneguriye raporo ya Transparency International.
Birashoboka ko mu bisata ibinabiri yashobora kuba hariho hakiri igiturire. Mugabo turashima intambwe zatewe anacyo tuba tuvuga ko ari cegeranyo gihengamye, ari cegeranyo kigomba kuza kwerekana ishusho Burundi uko itari. N'imigambi myinshi iboneka ko leta iri kwashyiramo ingufu mu ntumbero yo kurwanya igiturire, ari nacyo itumiye raporo abayikoze bashobora kuba bafatiye ku biharuro bya kera. Igihugu cy'u Burundi cyotegerezwa kuja mu bihugu twavuga ko igiturire kiriko kiragwanya bishoboka.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko ibisaka by'abanyonora amatungo ya leta yiwe bigiye gusha.
Ubu wese yuko yagirije ubusuma, ubu kuko yagirije ubusaka mu ituga by'igihugu, ubu kuko yagirije igiturire, tuzomwandika mu gitabo bakitutaho cyirabura mbese. Tuzoba cyane mu gitabo cyirabura ntaza kubiye kurora kati muri iki gihugu. Naho umwarimu yitirwa hari wari bavuga kuzoja gufungwa ngo hanyuma ngo yanja mfunguwe. Nakiragabwire tuzogurisha ibintu byabo twiriwe tugabene gihugu.
Inyuma y'iyo raporo y'abahinga yerekana ingene kurwanya igiturire ku isi no mu Burundi vyari byifashe ku mwaka uheze, ishirahamwe Oricom rigwanya ibiturire rimusaba gushyiramo ingufu mu kurwanya ako karanda imvugo ijane n'ingiro.
Umurundi wese agacungera ko abamenja babandanya badusahura ubutunzi bwacu bwoteje imbere twese atanu mwavuyemo mu kwerekana ubutunzi bwabo, kimwe twita mu gifaransa declaration de bien ou de patrimoine. Aho niho bihera gaca hashigwaho cha kindi bita service national de renseignement financier, bya bindi byo gutuka bitagaragara umuntu yakuye ubutunzi, bya bindi bita kunyegeza amafaranga cyangwa kuyeza blanchiment d'argent, ni gukoresha nabi amatungo y'igihugu abus de biens sociaux, n'ibindi byaha bijana no gusahura amatungo y'igihugu byose, aho oya ntibizoca bihanwa. Imvugo ijane n'ingiro.
Igihugu gitangwa ko akarorero na Transparency International mu kurwanya ibiturire mu karere ka Afrika y'ubuseruko n'u Rwanda. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.